amafaranga ateye impari nayo huriranye n'amadolari 30 ku kwezi atangwa n'ishyirahamwe ryita impunzi HCR mu Rwanda ahabwa impunzi ziba mu bisagara yatanguye gutangirwa mu karere ka Huye mu ntara y'Amajepfo mu ntango z'ukwezi guheze mu ntumbero yo gusahiriza impunzi kubera ikiza cy'umugera wa corona cyatumye n'abari bafise utwo bakora bidakunda ahubwo bakaguma mu nzu kugira ngo bikingire kuva icyo gihe ababa i Kigali no mu micungararo baciye batangura kwizera ko nabo ari vuba ndetse na HCR rirabizeza ko nabo bagiye kubukura mu cibo gusa HCR yongeye ko kwako gafashanyo kazohabwa bantu nikora aho niho amajambo yatanguye kuba menshi gushikaho utwara komite y'impunzi zose ziba mu bisagara Patrice Nadoka yandikira urwandiko userukira HCR mu Rwanda amubwira ko iryo shyirahamwe ryogerageza ntiricanishemo impunzi ahubwo kwako gafashanyo kuhabwa bose kuko kuri we atamwana n'ikinono
turabe yuko nkuko abandi bariko barafashwa batishoboye mu makaritiye no mu mirenge no mu midugudu na HCR kugira ngo nayo ishobore gufasha impunzi muri rusange zitishoboye nazo nyine ziba zifise ubu amikoro make binashobotse bashikira impunzi zose muraza ko impunzi muri iki gihe zahazitungwa no kwiruka ata buryo bwo gutunga imiryango bafise
Ahmed Baba Fall aserukira HCR mu Rwanda ntiyateze kwishyura kuri ayo makenga komite y'impunzi ziba mu bisagara ya Mutuye yavuze ko kubera uburyo buke HCR rifise ridashobora guha ako gafashanyo impunzi zose n'abasaba ubuhungiro bari mu bisagara ahubwo ko abageze mu zabukuru bantu nikora hamwe n'abagendana ubumuga ari bo bazokorwa mu ntoke gusa mu kiganiro cihariye umuvugizi wa HCR yabwiye Ijwi ry'Amerika ko mu mpunzi ziba mu bisagara zirenga gato 12,000 abagera ku 9,000 bantu nikora gusumba abandi ari bo baroswa ako gafashanyo k'amafaranga 20,500 y'u Rwanda abenshi muri abo ni abarundi barenga 10,000 abandi nabo n'abakongomani umufasoni Elise Villechalan ajeje kumenyesha amakuru muri HCR bantu nikora nibo bazoyahabwa tutaravye ubwenegihugu bwabo aha twavuga nk'umupfakazi canke utunze umuryango atari kumwe n'uwo bubakanye abageze mu zabukuru abana bihunganye ndetse hari n'abandi bari bamaze kutwitura kuva ku mwaka uheze k'ubukene bubarembeje n'abandi rero biboneka ko bakenye gusumba abandi ku mpunzi zirenga 12,000 dufite zahungiye mu bisagara mu Rwanda tuzofasha 70,000 ubu twabaye turatanga ay'ukwezi kumwe ariko ibintu bibananije uku tuzabafata mu mugongo mu kiringo cy'amezi 3 ariko tubanza kuraba ko bafise amakone muri banki cyangwa ko bakoresha uburyo bwo guhanahana amafaranga kuri telefone gusa twabizeza ko twabikoranye ubwitonzi kugira ngo ntagire ubura kandi ari nawo nikora haraheze iminsi rero dutanguye kuyashyira mu mabanki abarenga igice mu 70,000 bose hamwe baramaze kuronka ako gafashanyo kubwa komite y'impunzi icyo ari gikwiye gufatirwa ko cokorohereza bose nuko impunzi zose zagizwe ko ingaruka mbi n'ikiza cya corona gutyo ko atawari kubura iyo komite y'impunzi igira ko itanga umuti kwako gafashanyo kari gutuma gatangwa mu kiringo cy'amezi 2 ako abamezi 3 nkuko HCR yabitegekanije kugira ngo bose baronke maze nikaba gafashanyo kaza gucanishamo impunzi yamara HCR yishura ko yafatiye ku makuru impunzi zatanze igihe byandikisha zisaba ubuhungiro ico bikoze riremera ko hamwe yabonetse ubundi buryo kitazobuza ko n'abandi basigaye barenga gato 5,000 nabo bahabwa hagataho hari n'ubundi mugwe w'impunzi cyane cyane z'abarundi bashinzwe kwitura ubushikiranganje bujejwe impunzi mu Rwanda kugira ngo bufashe mu gutatura izo mpari HCR nta fashanyo ryahora riha impunzi zahungiye mu bisagara ahubwo gitaho gusa abarenga 148,000 baba mu makambi y'impunzi ahanini bagizwe n'abarundi hamwe n'abakongomani Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'Ijwi ry'Amerika.